VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidele Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Abantu bazakinga usabibona kandi uko bazakinga Rwanda Revenue zahomba umubare w'abantu bo gusoresha ntugabanuka, ntabwo aribwo bazunguka.
Uwo ni umucuruzi uciriritse mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, winubira ibyemezo by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kibategeka gukoresha utumashini dutanga inyemezabuguzi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu gihe inteko zigize intsinzi ikomeye mu gisagara cya Aleppo, perezida wa Syria Bashar al-Assad avuga ko urugamba ruzobandanya kugera ingwano irangiye.
Abatoye muri Ghana bategereje amajwi yavuye mu matora yo kwa gatatu, aho bahisemo perezida uzayobora igihugu mu bihe biri imbere hamwe n'abagize inteko ishinga amategeko.
Uwo perezida yavuye mu matora muri Amerika, Donald Trump, yagenye kuyobora urwego rujejwe gukingira ibidukikije. Ni umuntu yanebaguye bikomeye umugambi wa perezida Obama wo kurwanya ihindagurika ry'ibihe.
Urukiko rwo mu Bugereki rwanze ubusabe bwa Turukiya yashatse ko bohereza abasirikare babiri bashinjwa kugira uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye mu gihe inteko zagize insinzi ikomeye kubagwanya ubutegetsi mu gisagara cya Aleppo hamwe muri Syria, perezida waho Bashar al-Assad yatangaje ko urugamba ruzobandanya gushika ingwano imaze imyaka itanu irangiye. Ivyo perezida Assad yabitangaje mu kiganiro casohotse ku munsi wa kane mu kinyamakuru cya leta Al-Watan, umunsi umwe inyuma yuko igisirikare cya leta gishigikiwe n'Uburusiya gifashije bitatu vya kane vy'igisagara cya Aleppo cari mu minwe y'abagwanya ubutegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Assad atangaza ko insinzi mu gisagara cya Aleppo atari ukuvuga ko ingwano irangiye, yamara ngo ni intambwe ikomeye mu nzira yo kurangiza ingwano. Perezida Assad yari yamirije kandi icyiyumviro cerekeye agahengwe mu gisagara cya Aleppo igihe cyose abagwanya ubutegetsi bazoba bagumye muri icyo gisagara. Abagwanya ubutegetsi bashikirije icyiyumviro cy'iminsi itanu y'agahengwe kugira bifashe mu gikorwa cyo gukura abasivile mu gisagara cya Aleppo. Bemeye kandi kuganira kazoza k'icyo gisagara igihe ivyo bizoba byabaye. Abasivile ibihumbi n'ibihumbi bavugwa ko bafatiwe mu buseruko bwa Aleppo, naho igitigiri kinini cy'abantu bahunze igice cy'ico gisagara kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu ndwi zibiri zirangiye.
Muri Ghana abaturage bategereje kumenya amajwi yavuye mu matora yabaye ejo kwa gatatu. Kuri uwo munsi nibwo bahisemo perezida w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Komisiyo y'amatora y'igihugu yashyize ahagaragara amajwi ya mbere yavuye mu itora rya perezida. Mu itangazo ryaryo, iyo komisiyo yavuze ko itarimo gutinda gutangaza amajwi ku bushake, ahubwo ko irimo gukoresha uburyo bwose bushoboka bwatuma amajwi yose yatoreshejwe mu buryo bwemewe n'amategeko abarurwa. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NPP ryavuze ko amajwi rimaze gushyira hamwe yerekana ko umukandida waryo Nana Akufo-Addo ari we uri imbere arimo kwerekeza ku ntsinzi. Ishyaka riri ku buyobozi NDC ryavuze ko perezida uri ku buyobozi John Mahama ahagaze neza mu gihugu cyose, kandi ko ryamaganye ibivugwa n'ishyaka NPP ko ritujuje inshingano zaryo. Perezida John Mahama yiyamamarije manda ya kabiri, ahanganye cyane n'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Nana Akufo-Addo. Uyu ni umugabo yatsinze mu myaka ine ishize. Nana Akufo-Addo yashingiye ku kwiyamamaza kwe ku bibazo by'ubukungu bw'igihugu cyahuye nabyo mu myaka mike ishize. Arega Perezida Mahama n'ishyaka rye kuba ntacyo bashoboye. Ghana ni igihugu kigemura ibitoro byinshi mu mahanga, zahabu ndetse na kakao. Cyakora manda y'imyaka ine ya Mahama yaranzwe n'ibiciro bya lisansi byazamutse ku isi hose. Ibi bikaba byaratumye imari ya leta igabanuka n'ibiciro biriyongera. Guverinoma ya Ghana yemeye miliyoni 918 z'amadolari y'ingoboka y'ikigega mpuzamahanga cy'imari.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya. Uwo president yavuye mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagenye kuyobora urwego rurejwe gukingira ibidukikije Scott Pruitt n'umuntu yanebaguye bikomeye umugambi wa president Barack Obama wo kugwanya ihindagurika ry'ibihe mu kugabanya imyuka igeramira ibidukikije iva mu bibanza by'amasoko ntangangufu mu gihugu. Scott Pruitt muri iki gihe ari umushikiriza manza mukuru muri Leta ya Oklahoma n'umwe mu bategetsi bava mu mareta 27 bashingishije urubanza mu kwezi kwa mbere rwarondera kuzibira umugambi wa President Obama ujejwe gukoresha amasoko ntangangufu atageramira ibidukikije.
Urukiko rwo mu Bugereki rwanze ubusabe bwa Turukiya yifuza ko buyoherereza abasirikare babiri bashinjwa kugira uruhare muri kudeta yaburiyemo. Abo basirikare nibo banyuma bitabye urukiko hasuzumwa niba bagomba koherezwa iwabo. Bari mu itsinda ry'umunani bari muri kajugujugu yazengurutse hejuru y'Ubugereki umunsi umwe nyuma yuko kudeta igeragejwe. Bavuze ko batizeye kubona ubutabera butabogamye muri Turukiya. Icyemezo cy'urukiko kije nyuma y'iminsi ibiri abandi bacamanza muri urwo rukiko bafashe umwanzuro wo kohereza abofisiye batatu muri Turukiya. Ubusabe bwa Turukiya ku basirikare batatu ba mbere nabwo bwatewe utwatsi n'urukiko rwanga kubasubiza iwabo. Abo basirikare bose bo bavuga ko ari abere. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yahize bukware abanyamakuru, abarezi mu mashuri, abasirikare ndetse n'abasivili muri guverinoma nyuma yuko hageragejwe ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi.
Akamo kabashinga mateka bo mu mpande zose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugutohoza ukwisuka ku Burusiya mu matora ya perezida muri Amerika kariko gatera kiyongera. Ivyo bishobora gutuma haba uguhangana na perezida yavuye mu matora Donald Trump yagumye avuga ku Burusiya ataruhara murantunga bwagize mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba. Mu itangazo ryabereye ahagaragara mu bibagake bashikirije mu kwezi kw'icumi abategetsi ba Leta ya Amerika batangaje ko ibikorwa byagizwe hakoreshejwe uburyo buhanitse bwo kwinjira mu byuma bya ordinateur by'inzego za politiki z'umugambwe w'abademokrate muri Amerika n'ubutumwa bwa email bw'abakozi b'uwahoze ari umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton mu mugambi wo kwiba amabanga byakozwe n'abategetsi bakomeye b'igihugu cy'u Burusiya. Abashinga amateka babiri b'abademokrate Eric Swalwell na Elijah Cummings barashikirije jo kuwa gatatu integuro y'itegeko igenewe gushyiraho umugwi ugizwe n'impande zose za politiki kuri tohoza kwisukwa ku Burusiya mu matora yabaye muri Amerika mu kwezi kw'11.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mutwumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Dukomereze ya makuru ya radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari abatuye umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano wabo zishingiye ku butaka. Kuri uyu wa kane abaturage bongeye gutangaza ko ubwoba burushaho kwiyongera. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Kugica munsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo amakuru yageze ku Ijwi rya Amerika ku inzego za gisirikare muri Rubavu zataye muri yombi bwana Oscar Ukundimana wo mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Rubona zirakwanga gutanga ibyangombwa by'ubutaka. Amakuru yavugaga kuretse guta muri yombi yufatwa nka kizigenzo wabinangiye abandi bakubiswe nabo basirikare nibazo bishingiye ku masambu bifata umuzi mu 1959 hagati y'umuryango wa Munyegomba wahungiye muri Kongo wa se barabenga ugasigarana amasambu yawo. Aya ni amasambu baburanye mu nkiko umuryango wa Munyegomba uratsindwa urubanza ruba n'itegeko ariko bahagarariye ubutegetsi Rubavu bavuga ko habonetse ibindi bimenyetso bishya. Kuri uyu wa kane Ijwi rya Amerika igera Nyamyumba abaturage bayihamirije ko koko abasirikare babakubise.
Maguru yanjye yombi dore igikomere cya mbere, iyi ni botini bankubise, iki ni igikomere cya kabiri aho habyimbye uri kubibona, iyi ni indi botini bankubise.
Ni bande bagukubitaga?
Umusirikare w'umukaporal ufite va ebyiri ku rutugu.
Kubera ibyabaye kandi n'ubusanzwe bitari bishya kuri aya masambu, rubanda bakangaranye. Bwana Frodouard Ndererimana ni mukuru wa Ukunda Imana uri mu maboko ya polisi igitsenye.
Umwuka ukumeze umuturage wese ufite isambu muri aya masambu, n'iyi saha ni wa muhamagara ntago yapfa kukwemerera. ubu ngubu nanjye kuba nemeye gukora iyi speech n'umuvandimwe wanjye sinamutererana.
Ku murongo wa telefoni navuganye n'umwe mu baturage bafite amasambu ubutegetsi busaba kuyasubiza, ambwira ko yihishe kandi ataraye mu rugo iwe, atinya ko nayo yabonezwa mu buroko, mubaza igihe ateganya kuzamara mu bwihisho.
Nzakomeza kwigisha mbere yo byerekera mama irimbere sinakubwira ngo ni kugenda ryari kuko ibyejo bibahejo.
None niba aba baturage basabwa gutanga ibyangombwa by'ubutaka ubutegetsi buvuga ko atari ubwabo biteguye gupfa kubirekura,
ibyo byangombwa by'ubutaka ntabwo twabibahereza kuko niba urukiko twaraburanye tukabatsinda, bakagombye gutegereza ni wenda bakazagaragaza ibimenyetso byabo bavuga ko ibyo bintu ari ibyabo batukazabyakwa n'amategeko, ntabwo aribo babitwaka uko biboneye.
Barasaba kurenganurwa.
Turabiza abanyamakuru nta burenganzira mufite bwake muri kibazo runaka, ariko mwadukorera ubuvugizi leta ikagerageza igakemura ikibazo itabogamye.
Ku itariki ya 24 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo inteko y'abaturage iyobowe na Meya Jeremy Sinamenye wa Rubavu yategetse ko abaturage bazasubiza amasambu ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha wa 2017.
Tariki 20 buri wese azaba kuyemo imyaka
azaba arimo guhonya nyakuba wa Meya.
Ubone uwo mwanzu nibitagenda uko uzaba gifite mu imyaka tari yakuramo tuzaba rubukoti tuzabara ngo guhera ku itariki 21 guhera ku munsi wa 21 kwa mbere ubusa hinze bwakodeshwa ngashye.
Iyi ni imyanzuro itarishimiwe na busa. Abari mu masambu baravuga ko impamvu ubutegetsi bwabokeje igitutu ari amabaruwa bandikiye huti huti izindi nzego. Mu nzego bandikiye harimo intara y'uburengerazuba, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Bigaragara ko byashyize umukoro kuri iyi baruwa bigaragaza ko biyakiriye ku itariki ya mbere z'uku kwezi. Izi nzego zose kandi nta na rumwe rurasubiza. Twahamagaye Meya Sinamenye wa Rubavu kenshi gashoboka kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba, yewe ntiyanasubije n'ubutumwa bugufi twamwoherereje. Tugeze mu biro by'akarere, ushinzwe itangazamakuru yatubwiye ko Meya adahari. Hafi aho hari Madame Marie Grace wampaye izina umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ariko ushinzwe itangazamakuru yabanje kutubwira ko ibibazo uyu mutegetsi atabivugaho. Imbona nk'ubone na Madame wampaye izina yatubwiye ko ananiwe mu mutwe adusaba kwegera ushinzwe itangazamakuru mu karere akamudusabiraho randevu ku wundi munsi. Ushinzwe itangazamakuru yamusanze mu biro bye nyuma yaho basohokaniye bava mu biro. Vice Mayor wampaye izina yaduhakaniye hamwe avuga ko ibintu byatangiwe na Meya atapfa kubyinjiramo, kandi mu nteko yafashe imyanzuro ya nyuma inyamyumba yarahanatanga inyunganizi ahandagaragaza ko kuba hari uwafunzwe ntabyo azi byabaye cyo kimwe no kubashinzwe ubugenzacyaha mu karere ka Rubavu. Ku murongo wa telefone dushaka kumenya ibyo Bwana Oscar Ukundimana akurikiranyweho, nabo batubwiye ko bagiye kubikurikirana nyuma inshuro twongeye kubahamagara zose ntibongeye gufata telefone. Hari amakuru k'Ukundimana yabakurikiranyweho icyaha cyo kugumura rubanda no kubangisha ubutegetsi n'icyaha cyo kubiba amacakubiri muri rubanda. Umva ibyo Madame Vestine Nyiraneza umugore wa Ukundimana yadutangarije tugihura avuye kureba umugabo we kuri polisi.
Nuvuga ngo nabiriya bamushyizeho ni ukumubeshyera. Kugumura abantu se kuri leta gute batumiza inama bakajyayo bakora buri kimwe cyose yabagumuye gute? Nuvuga ngo ibyo ngibyo ni ugupapira, ni ugushaka kumuhamya amakosa adafite kugira ngo babone urwitwazo b'abaturage basigaye hasi bagira ubwoba batitire.
None ugeze kuri polisi se bakweretse umugabo wawe?
Bamunyeretse ariko navuganye na polisi ariko se bwana na bashira mu idirishya ukareba ugahagarara ntabwo mwemereye kuvugana ukoresheje n'isiri ntoki bazica.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiravuga ko guhera mu mwaka utaha wa 2017 mu kwezi kwa mbere abacuruzi bose baba baciriritse cyangwa se abakomeye bazajya bakoresha utumashini dutanga inyemezabuguzi. Bamwe mu bacuruzi basanga iki cyemezo kigamije kubambura akazi kabo. Ni inkuru irambuye yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane, baravuga ko nta faranga rya leta rizongera kubanyura mu myanya y'intoki. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kuva mu ntangiriro z'umwaka utaha uburyo bwo gusoresha buzahinduka. Uyu ni komiseri wungirije wa Rwanda Revenue Bwana Rugarintwari Pascal.
Fakture zose cyangwa se ibindi byose bisabwa ugomba kugaragaza mu kumenyekanisha umusoro, TIN number, amazina yawe, nimero ya fakture. Iyo ubikoze nabi systeme none izajya ko ibyanga twanze declaration yawe kubera impamvu iyi. Impamvu ya mbere twasanze TIN number yawe yanditse nabi. Impamvu ya kabiri twasanze fakture wohereje twe dufite ifite nimero wenda 10 amafaranga tutubona arangana rutye wowe yo watubwiye ni make ntabwo ifactory tuyemeye ni requirement cyose twashizemo zo gutuma dushiraho za control dukumira mu byukuri bari abantu bundi bagiye bahanga ubyo bushye bwo kwiba umusoro wa leta
kigigo gishinzwe kwinjiza amafaranga ya leta cyemeza ko izimpinduka zigamije gukumira abanyereza umusoro bagiye bagaragara mu bihe bishize kigo kivuga ko ubu kirimo gukurikirana abacuruzi barenga 700 banyereje amafaranga agera kuri miliyari 12 kigo kirateganya kandi gushyira abacuruzi bato kugeza no ku bacuruzi bo muri za butike babashyira mu buryo bwo gukoresha imashini zitanga inyemeza buguzi
dufite na gahunda yuko noneho wenda mu gihe kiri imbere twagira imashini zikoreshwa n'abantu bose abacuruzi bose umuntu wese ukora transaction no mu tubutike dutoya bagomba kudukoresha nubwo baba batari muri IBM mana ako muri VAT kuko bituma tumenya transaction zikorwa tukamenya kicyo tumushaho cy'ubucuruzi ariko noneho kuri muri VAT birumvikanaho automatically tujya tubona ubyacuruza ibyo rero mu nyukuri ntabyo bina bizadufasha mu gutuma abantu badasiganira gukoresha kamashini ariko tuzabigisha twizera ko wenda bizemerwa nubwo dufata inkamu byo bizakomeza.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abacuruzi baciriritse bazakira iki kibazo cy'uko bose bagomba gukoresha utumashini tunyarukira mu isoko rinini mu mujyi wa Kigali. Ni isoko rikorerwa mu bucuruzi bunyuranye. Twasanze abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bari mu mukwabo wo gufungira abacuruzi batishyuye imisoro. Kuri bamwe mu bacuruzi bavuga ko abakozi b'ikigo cy'imisoro batabaha umwanya wo kuganira aho ngo baza babafata nk'abajura.
Abantu bazakinga usabibona. Kandi uko bazakinga Rwanda Revenue zahomba umubare w'abantu bo gusoresha n'ugabanuka ntabwo ari bwo basunguka
mugese n'abacuruzi baciriritse gukoresha kamashini bibatwaye
ufite metero wagira gukuntu sori patente ugasora imisoro y'akarere nayo ubwayo ni myinshi siko imisoro y'akarere ari 10,000 ku kwezi ukongeraho ipatente 40,000 nayo ushobora no kutayabona noneho niba wiziritse bakwiye kureka abantu bakabashyira muri kategori nk'ubu 120 kongeraho 40 n'isaso wa santi biva muri iyo muri icyo gishoro kitari na miliyoni ntabwo byoroheye umucuruzi
umuntu niba akorera muri metero imwe bakamukorera urababona ukagira n'ubwoba kandi nta kosurimo
ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiravuga ko cyashyizeho umuhate wo kwishyuza amafaranga ya leta ikigo gitangaza ko ubu leta yahombye amafaranga na miliyari 12 yanyerejwe n'abacuruzi batangaga inyemeza buguzi zitemewe ku ruhande rw'abacuruzi bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika batashatse ko amazina yabo atangazwa cyangwa se n'amajwi yabo bavuga ko aya mafagitire batari bazi ko atemewe gusa ngo ibihano bacibwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro bigamije kubakenesha cyangwa se kubakura muri uyu murimo w'ubucuruzi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Sweet America Washington DC igisata cy'ubumwe bwa Afrika kigwanya ibiturire kibona ko uruhara rwa radio n'ibimenyesha makuru ari ntangere mu kudoma rutoki abarya ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta naho biri uko urunana impuza makungu rw'abanyemenyesha makuru Federation Internationale des Journalistes ruvuga ko ico gikogwa kitoroshe ku bamenyesha makuru bubahutse bakabikora ko bamwe baricwa abandi ngo bagapfungwa vyavugwa iwarusha mu nama yo kugwanya igiturire muri Afrika inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ishama ry'ubumwe bwa Afrika rivuga ko kugwanya ibiturire ari igikorwa c'umuntu wese n'igihagararo ciwe yabukora mu gisata cabigenga canke muri leta watwara igisata kigwanya ibiturire muri iryo shirahamwe abona ko uruhara rwa maradio n'ibinyamakuru hoho rukomeye cane mu gukora amatohoza ataho yegamije maze agacirwa habona kubwiwe Honorable Ekwabi Mujungu igikurikira co guhana atagukingira ikibaba abavuzwe mu bunyonyezi bw'amatungo ya leta no kujya ibiturire nubwo biri uko ishami ryigenga Afrobarometer rikorana n'ubumwe bwa Afrika amatohoza ku byerekeye ibiturire rivuga ko atari igikorwa cyoroshe kuko abamenyesha makuru kenshi batinya ko bahasiga ubuzima mu madosiye avugwamo abategetsi Victor Emmanuel Ekwa Bebe n'umwe mu bashakashatsi ba Afrobarometer
En matière de lutte contre la corruption, c'est les médias qui, comme pour d'autres...
Ati mubijanye no kugwanya ibiturire cyo kimwe no mu bindi bisata amaradio n'ibinyamakuru birafise kibanza gikomeye kuko bafise n'uburyo bwo kudomorotoke bagashira habona amadosiye anyegeje umunyagihugu muto adashobora kubona ariko ibyo se hose byoroshe kuko abaca bitwa abansi b'igihugu canke bo butegetsi kanaka bituma batinya ko bakurikiranwa canke ko bahotegwa ahande naho bigatuma badasubira kuronka makuru mu yandi matohoza
à la quête d'informations pour faire des investigations et tout.
Au trois runani moza makungu amenyesha makuru Fédération internationale des journalistes ku mugabane wa Afrika yamenyesheje ko icyo gikogwa abamenyesha makuru bagishoboye ariko bahura n'ingorane nyinshi. Gabriel Baglo atanga karorero ku Burundi.
Notre rôle en tant que journaliste c'est d'avoir un contexte qui nous permet
Afikoko cyacu abamenyesha makuru nuko turonka ibihe byiza bitworohereza gukora makuru y'amatohoza ku butunzi bw'igihugu ingene bikoreshwa hama tukayandika mu nyamakuru tukanabicisha mu radio n'amateleviziyo tugakora ku byerekeye inyuruzi bajya amatungo ya leta cyangwa ubundi busuma bw'inyegeje aho tuba turi ko turaterera mu kugwanya ibiturire ariko raba nk'ibiheruka kuba mu Burundi twarabikurikiraniye hagufi aha maradio yigenga yaturiwe abamenyesha makuru bakirukanwa bagashwiragirira mu bihugu bitandukanye mu Rwanda mu Buganda muri Tanzania n'ahandi aha mwumva ibinyamakuru byaho byo kugwanya ibiturire gute kandi umutekano utubahirijwe kuri bo ubaho bw'icyo barondera n'abasigaye yo ningene boramuka gusa
c'est la lutte pour la survie.
Inama iri kwihuza amashami yigenga gwanya ibiturire muri Afrika izohera kuri uyu wa gatanu bitekanirwe ko hasogwa itangazo ry'ivyohindurwa cane cane mu mategeko agwanya ibiturire kugira ngo iyo ngeso ituzwe iryo tangazo rizoca rihabwa ishami ry'ubumwe bwa Afrika naryo rizobishikiriza ibihugu bitandukanye bye Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Umuhuza matati y'abarundi Benjamin William Kapa yabonanye n'abantu batandukanye kuri wa kane umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yamumenyesheje ko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane batemerewe kuja mu biganiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babona ko atamuntu numwe yarakwiye gukumigwa kubwineza y'igihugu ubumwe bwa Buraya nabwo buhanura impande zose kugira ico zihebye no kurangwa n'ingendo y'umwumvikano yaranze abarundi aho basinya amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 yaroje buri kaneza niba yakurikiranye inkuru
ahejeje kubonana n'umuhuza Mukapa umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yashikirije kwanejerejwe cyane no kubona William Mukapa ashitse mu Burundi kwirabira uko ibintu bimeze. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yamumenyesheje ku mwizerano wagarutse hagati y'abarundi bitumwe n'ibiganiro byatunganijwe hagati mu gihugu n'umugujejwe ibiganiro Sendeye ariko urongoye Sende David damenyesha ko gushikira abantu bose baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi batemerewe kuja mu biganiro.
Birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu Burundi ashobora gushaza kuganira mbega yo baganira inge nahanwa wewe oheza kwica umuntu cyaje guturira umuntu abona ugacuza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vyinge numpana novuga ico gihugu cyo cyakibaho kitagira amategeko abo rero ntacyo dufise twovuga nakindi kandi bazi neza ko bakoze ikibi kandi bariko baronderwa n'ubutungane hanyuma abandi bose bari hanze twebwe turavuga tuti bose kuko ibiganiro ntibishobora gukuramwo numwe abari hanze bose bazi ko batarondegwa n'ubutungane twebwe tuvuga tuti nibaze bose twumvikane kugira ngo Burundi bwacu tubwubakire hamwe no kuvuga yuko rero uvuze ngo nibande urumva yuko badahegwa n'ubutungane twebwe bose dushaka baje mu biganiro nka kujya no ngaha hagati mu gihugu duhora tubigira.
Mukapa yanabonanye kandi n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi. Laurent Dolaus aserukira Ubufaransa Bujumbura yavuze ku izina rya bagenzi be bava mu bihugu bya Buraya. Dolaus asigura ko ingendo yaranze abarundi yukumvikana berekanye aho basinya amasezerano yarusha itegerezwa kubandanya bagenga.
Nous avons apporté à monsieur Mukapa notre plein soutien car l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation internationale.
Agira ati twemereye president Mukapa ko tuzomushigikira kuko umwe bwa buraya uri nyuma y'utwigoro tw'amakungu mu biganiro bihuza abategetsi b'u Burundi n'abatavuga rumwe nabwo bari hanze y'igihugu hategerezwa kubaho umwumvikano umwe wese ategerezwa kugira icyahevye atamwumvikano nta muti w'ingorane za politiki uzoboneka izo nazo nizo ntandaro y'ingorane zose ziri mu gihugu ingendo y'umwumvikano yaranze abarundi yarusha isa niyazimanganye kandi ni ngombwa kwisubira kuboneka
malheureusement en apparence était perdu et il est absolument essentiel de le retrouver.
Ndayishimiye anasanga atakigongo cy'imfata kibanza gishoboka kuri abo bashatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015.
Wewe wasigura ingene waheza kwica umuntu ngacuvuga ngo shaka igikongo cy'imfata kibanza. Je niyumvira yuko ivyimfata kibanza byaraheze cari gihe twari mu ngwano mu kuyisohoka hari ivyo twahaye wa mugwi ujejwe kumenya kuri no kurekuriranira muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaroka ikigongwe cyagateganyo mu kurindira aho twoca tugira imigwi ibiri yo kumenya kuri no kurekuriranira naho nyene mu mwaka uza naho tugasubira uzogira ivyo ubwica y'ubwose acavuga ati nkeneye ikigongwe cyagateganyo nubundi akica nkeneye ikigongwe cyagateganyo umva twogarukira amajaye ico gihugu twatuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ahubwo ntikiba kikibaho kandi hariho nabishaka yuko kibigiye kitagira ubutungane kugira ngo umwe wese azarihanira ufise igikenye abari wagira ijambo
mugabo agatonrwasa ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abona ko atagidashobora kwihanganirwa kugira ngo Burundi bwogorore
umunyagihugu hageze aho yumva ko yogumuka nuko aba hariho agahaze kuko uyu munsi tuvuze ngo ibiganiro bibe hagati y'abamwe n'abandi habe n'abandi bakumirwa ni hahandi tuzokwama dusubira ku kabajende ni kuki tutogira uwo mutima wo kumva yuko twihanganiranira twoba duciriye imanza abantu kandi batanaburanye sibwo bwa mbere abarundi babavuganye mu minsi yahera ngirango kumbure nuko amabombe ariyo ari karayaga mugabo naho nyene hariho imanza zari mu masentare n'ibindi ngirango no mu masezerano kugira ngo turonke naka gahenge n'abari bahunze bamwe n'inyuma y'amasezerano ashobora kuza mu bari ku butegetsi uyu munsi nuko babanje guhana ibintu by'ikigongwe cyifata kibanza ibyo bise immunité provisoire ni kuki none ivyo bitotubira icigwa tukaraba ku neza y'u Burundi ko tworengera ivyo byo byaratubabaje gose abarimba baragize bakagira ngende kugira ku data data wanje none ntivyabananiye ntibananiwe ntivyahitse ubikindi ndi ntidwe kurondera inyishu ukuntu noneho kuko icyo ni kimenyetso yuko hari ingorane zari zihari
mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Benjamin William Mkapa yari yakiriwe na president Nkurunziza ariko baganiriye mu ibanga ibyo bavuganye ntibirashirwa habona ariko bamwe manye politike babonanye bavuga ko Mkapa yifuza ku biganiro bibera hanze y'u Burundi byosubira gutunganywa mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka 2017 Eloge Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Tute turi kumwe mbere yuko dusezeranaho tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny, mu gihe inteko zagize insinzi ikomeye kubagwanya ubutegetsi mu gisagara cya Aleppo muri Syria, President Bashar al-Assad yatangaje ko urugamba ruzobandanya gushika ingwano imaze imyaka 5 irangiye.
Muri Ghana abaturage bategereje kumenya amajwi yavuye mu matora y'ejo kwa gatatu kuri uwo munsi nibwo batoye perezida bahitamo n'abagize inteko ishinga amategeko shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi NPP ryavuze ko umukandida waryo Nana Akufo-Addo arimo kwerekeza ku nsinzi
uwo perezida yavuye mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagenye kuyobora urwego rujejwe gukingira ibidukikije n'umuntu yanebaguye bikomeye umugambi wa perezida Obama wo kugwanya ihindagurika ry'ibihe mu kugabanya imyuka igeramira ibidukikije biva mu bibanza by'amasoko ntangangufu mu gihugu
Urukiko rwo mu Bugereki rwanze ubusabe bwa Turukiya yifuza ko bwohereza abasirikare babiri bashinjwa kugira uruhare muri kudeta yaburiyemo mu kwezi kwa karindwi
Akamo kabashinga amateka ku mpande zose muri Amerika ko gutohoza ukwisuka ku Burusiya mu matora ya president muri Amerika kariko gatera kiyongera ivyo bishobora gutuma habo uguhangana na president yavuye mu matora Donald Trump yagumye avuga ko Burusiya ataruhara rwagize mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaburiye bagenzi bebo mu Burayi ibyerekeye ingaruka zikomeye zishobora guturuka ku butegetsi bw'igitugu mu Burayi n'ahandi hose ku isi. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tubone hakanya ko gushimira Engineer Vasco Valadic wadufashije ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibiganiro no kubibagezaho amakuru mwayagejweho nanjye Eugene Mukankusi
na Fidel Niyongabo tubifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.